intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa 28 ukwezi kw'icyenda kiza gushimikira ku inyuruzwa ry'abantu. Nkuko byemezwa mu mashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu, abantu batari munsi ya 10 nibo banyurujwe mu kiringo cy'ukwezi mu bice bitandukanye by'igihugu. Abo nabo n'ubu aba atawuzi iyo bafungiwe cyangwa ko baba bakiriho. Ibyo kunyuruza abantu n'umuhinga wawe mu bijyanye n'agateka kazina muntu ku Burundi, ucegeranyo aherutse gusohora itariki 19 ubukwezi i Geneve mu Busuwisi yarerekanye ko abantu 58 ari bo banyurujwe bikozwe n'inzego za Leta ntibasubire kuboneka mu kiringo cyo kuva muri 2024 gushika mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ariko Leta y'u Burundi ivyo yavyise ibinyoma ibicije ko ari yaserukiye ubona ariko ntiyerekanye ingene abavugwa ko baba baranyurujwe batanyurujwe koko. Muri kiganiro ugwaruka baratubwira icyo bavuga kuri ibyo by'inyuruzo by'abantu bongere batange n'intererano y'umuti wotuma kunyuruza abantu bihagarara mu Burundi. Ikiganiro muri ko mubishikirizwa na Francine Kanyange kaje mwese. Ijambo n'iryugwaruka duhere kuri Mose ari mu Burundi avuga ko yifuza ko abarongoye igihugu batobandanya basinziriza Abarundi n'akarimi gasosa kandi bariko barabahonya.
Mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntibikiri ikinegezwa aho haheze iminsi haba inyuruzwa ry'agasakisaki kuboreza igufa canke uriya ku by'ukuri n'umubabaro ntangere ku bana mu Burundi mu babyeyi aho umva na kayanyurujwe yakwiye gusenga yanyurujwe ntawuzi irengero ryiwe ni kuri biteye agahinda. Rero nkanje nkugwaruka ndasaba Leta y'u Burundi, nyakubahwa mukuru w'igihugu, nyakubahwa mushikiranganji wa mbere, Leta yawe yarashize Imana imbere, none by'ukuri iyo Mana niyo ituma munyuruza abantu mukanyuruza mukica mukaburiza igufa uyica nkuru iyi. Mbega iyihe nyungu abarundi uyu munsi bagenda n'amakuru, uyu munsi abarundi babuze icyo bafata n'icyo bareka, n'iyihe nyungu iri kiraboneka nuko kunyuruzwa kw'abanyaburundi? Ngasaba bishimitse ibyo mubaronderamo nimba ari amatungo muri kumurarondera byose bizohera ngahapfuye. Impanuro nuba nimuhagarike amaraso mwashise arakwiye, kuko aho bigeze ubu ngubu ntitubona iyo tuzana iyo tuva. Umuntu araryama atazi kwa gusa ari muzima, inyuruzwa ryabaye agasakisaki. Niniganya kuba mukuru w'igihugu ko Leta yawe yasize Imana imbere, iyo Imana isenga ni iyi. Nimba atari Imana y'abayari, nimba atari Imana y'abagoni, nimuhagarike. Birateye agahinda n'umubabaro, turajya mu misa tugasenga umugambi ukagaruka kunyuruza iryo perereza igisunga irihe turi kubwira duce abana b'ubuntu. Nimwize ababyeyi bahekurwa impfubyi, birateye agahinda. Umuti wohaba ni uko iyi Leta yumva igasenga ko ntacyo imariye abarundi atari kunyuruza igufa.
Eglantine ari mu Bubiligi ati kunyuruza abantu bigirwa n'inzego za Leta cyangwa abandi bakorana nazo biza gusubiza inyuma iterambere ry'igihugu kubera bitera umutima uhagaze mu banyagihugu.
Jewe nk'umurundikazi ndahagaritswe cyane umutima n'ibi bintu biriko biraba byo kunyuruza abantu. Birasubiye kuba ku murindi uri hejuru cyane, urumva nk'umurundi uwo ari we wese birampagaritse umutima. sinzi ko novuka ngo bipfa kuki ego cyarahamye mugabo hari igihume ngo biracuresha ariko mwino misihetse birasubiye kwaduka cyane ibintu nako birahagaritse umutima kuko urumva bica bitera umutekano muke utarusanzwe nahari mu gihugu ubu rero bica bitera uruhagarara abantu baca umwe wese nta abantu barahamutse ubu umuntu asigaye atinya no kujya utwiwe utwo yaronse utwo yabiri yakuya mwarabonye ko hari abo bafata bavuye mu mabanki ubu hari umuntu asigaye aca kubikuza araba hirya no hino atamutekano urumva rero y'abanyagihugu bamaze kuba badatekanye ni ingorane mu gihugu nta gihugu gitera imbere kitagira umutekano umuntu arara ntibuca ku buryo atanufise umuntu akicizera uwo muntu wese uramutinya ibyo nibara mu gihugu je nibaza ko iperereza ryo mu Burundi barakwiye guhindura ingene bakora igihugu cacu kiri inyuma cane iperereza mu bindi bihugu iperereza yego riratinyitse mugabo mu Burundi hoho iperereza umengo wonye umutuka wo kumwiperereza mugoba gusa ariko siko byari bikwiye gutereza aho ugenda mu gihe umuntu atacuye yagiritse ariko ubu umuntu wese ahaca hose abafise ubwoba kubera iki mu gihugu umengo nta mategeko ahari amategeko arahari kandi birwa barayatora mugabo ntayo bakurikiza murabibona noneho ni nabo bayahonyora urumva nibo yakurikiza aribo bayahonyora nari ngiye kuvuga ngo mbona bohana abakora ibyo byaha abarenganya abantu mugabo nibo babikora urumva ntibari bwihana aribo babyikorera
Ignorantine ati ibyo byose bituma umwe wese biba nkenerwa ko yogira icyo akoze kugira ngo ibyo kunyuruza abantu bihagarare
je rero icyo mbona ko abantu abanyagihugu aragitse ko twirwana ko novuga ngo tukabriza le silence bya bindi byo kumenya ngo ntirumve ko tukabireka yaba amashirahamwe yatawe yegamye mu bya politiki haba ibimenyesha makuru n'abandi bose bafise aho bavugira bakavuga mbere na n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nibaza ko ifuku ribona klima iri mu Burundi ko atari nziza cyane nta mutekano uri mu Burundi birateye ubwoba nibaza ko ifu agir kuko abarundi uno munsi birateye ubwoba ibintu ukorera mu Burundi muri ino minsi byasubiye gutera ubwoba cyane rero jewe uko ndabyibaza maze iminsi numvira ntifu ko umuryango mpuzamakungu ONU cyane cyane igisata kitahise agati k'akazi na muntu barakwiye kuraba sinzi ko ari gufatira ingingo Burundi kuko ndetse aho bigeze abategetsi b'u Burundi ntibanetswe abarundi niko nabivuga abanyagihugu ntibagira ubanetswe muri iyo ntwaro ya president Ndayishimiye bo bari birabira iby'iwabo ntibanetswe abanyagihugu rero nibaza ko abanyagihugu bakwiye kwigwana ko bigeze kubona sinzi ko tuzibuka hari igihe bigeze gutesha kunyuruza umuntu bari bigeze guhaguruka bose hamwe baravuga ati yamara umuntu mutwaye hamwe ico gihe uwo muntu ntiyanyurutswa baratinya kubera abanyagihugu babasagirije rero nibaza ko bakwiye guca barafatana mu nda bakiyamiriza ibyo bashoboye mugabo nibaza kandi ko hakwiye guhaguruka amakungu kuko abarundi bo ntibagira gitabara bishwe nabo bakingiye
Kauta ari mu Burundi akije kunyuruza abantu n'ibyaba biriho ubutungane bwotohoza bugahana ababikora
jira kwe kumenya ni makizi kutizi ulize kumutekano tani kile kutuhoza tirawe neza ni wandi wakwe kitu ni wandi ni wale kwe na wakizi wana abu sani na wani wawo vika ikie kaa ibina vya aani wawo fiti matunguni vindi wani mza wano ili tulire na kubile kila utunga ane wakile matuhoza kaya kila ugila ngu wakatanga umutu kuku nusofa wakizi kili na wano mungi habu nago atafite n'ishusho y'ukuri ari uko banabikotse rero cyo kugwa ababwiye bintu ntibabireke kuko ntagaciro gusubira imanza nubwo umuntu nubwo uwo mwiza ntumubye ababwiye bintu uwo bireka hanyuma inzu natse bizitse natse kagira amatuhuza ufatwa n'ako kabi agahamwa n'amategeko
Asan ari mu Burundi ati biriko biraba muri iki gihe birateye ubwoba
biragaragara ko ari ngendo umugambwe uri ku butegetsi wihaye ukubandanya wica barundi bandi baboriza ikufa bandi bakicwa ndetse bakabwirengero nta kindi biva ko nuko ari intwaro mbi intwaro idakunda abarundi intwaro idakunda igihugu kuko iyo umuntu amaze kubaho yica yongera anyuza abo yategerezwa kubungabunga biba bivuze yuko uwo muntu arimo inyamaswa inyamaswa yateye mu ruhongore rero u Burundi bwaratewe ntibabimenya bamwe bamwe u Burundi bwaratewe buterwa n'intwaro mbi intwaro mbi yica abo yategereza gukingira intwaro mbi iburezi gupfa abo yategerezwa kwitwararika intwaro yicisha inzara n'ubukene bwinshi aho yategerezwa kwama hafi kugira ngo babeho neza uyu mugambi usinzire FDD nta cyiza na kimujozanya abarundi kuko baruye abantu bamaze gupfa bishwe intwaro usinzire FDD cyane cyane urwego rw'iperereza bamwe tubibaza ati mbega intwaro ihari kugira ibeho yuba ibaho kugira ngo aruko imyoyo y'amaraso y'abarundi aruko imyoyo y'amaraso y'abana b'u Burundi aruko iboneje gupfa abana b'abarundi aruko yangaje abana b'abarundi by'ukuri nakumiro nakumiza aho intwaro ishobora gufata abantu ikabica nk'uko umenga ni kunywa amazi biragoye kwiyumvisha igituma bikorwa mu gihugu cyitwa kwimara umutekano bararirimba amahoro bararimba ku Burundi bukomeye bararimba ku Burundi busitekanije na kwishana none aba Barundi b'inzira karengane biriko baranyuzwa bicwa abandi bari baburizwa gupfa bikorwa kubera iki kandi intwaro yihagaza ko u Burundi atakibazo bufise nta muntu n'umwe yigeze agira amahirwe yo kuvisha amaraso ngo yaherane nta muntu n'umwe yigeze atwara igifungo atwara nabi yigeze arangiza neza
asana asaba ko abo bose batera amarira mu gihugu mu kunyuruza abantu bo bihagarika
icyo bumenya umugambi sendefitit n'ababafasha kwica abarundi babazize ubusa nibamenye yuko ubuzima ari amazi aseseka ntibayobore kandi ibyo bari kubabwira abarundi nabo bizobashikira kuko bari kubarihekura biratangaje kubona iyo wishe umuntu uhagarikiwe ntuhagarikiwe n'uwundi cyangwa ukica amategeko uhagarikiwe n'uwundi urumva menga ntacyo bitwaye ariko igihe kizogera amategeko uhagarikiwe n'abandi kuri mwebwe kuri abo uri kubarica abarundi reka yongere kandi amateka akore kuri abo bose batubaha ngo bubahirize izina murundi wese perezida kamo leta y'u Burundi rongowe na ndashimi ko abo bantu bose bari kubarapfa mwa bino biringo abo bantu bose ubuzima bw'abanyagihugu bwazimiye bukagenda amazima yongo kandi abarundi turorera tubona n'ababatwaye n'abandi bazobubazwa atari intwaro y'umugambi CNDD FDD ikigirize ko turatera kamo abarundi tuterwa mu rwaruka tera kamo uwo wese afise icyumviro yoterera kugira ngo u Burundi buve mwa kano kaga dushyire ibyumviro hamwe hama turabe icyokorwa kugira ngo u Burundi buve mwa kano karoge
ganiro ni ndafisi jambo Medi ari mu Burundi ati abo mu rwego rw'iperereza cyanke abo bikorana mu kunyuruza abantu bari bakwiye guhindura inyifato bigahagarara
bamenye yuko iperereza rirenda ukuntu abo banyuruza abantu nabo bamenye yuko
ejo bazashikirwa nawe nyine bakanyuruzwa abantu bakoreye iperereza benshi bagiye baranyuzwa umuhumbi kugira ntibamwe n'amabanga y'iperereza barete rero kunyuruza bene wabo abandi barore n'abakorera umugambo shenje FDT benshi baragiye baranyuruzwa abandi barafungwa tereye ku bantu bakomakomereye aberte nk'abanyoni benshi baragiye barafungwa rero icyo mbona kimere y'iperereza ari iperereza ikibuke umukuru w'igihugu icyo kuba ni uko umukuru w'igihugu yabihagarika abishatse byihagarara kubera ejo nawe nyine arabye nabi umunsi ubutegetsi bwa senge defudefudu kiriho atabibazwa n'ubutungane.
Loic ari muri Kenya ati umwe wese ahari yarakwiye kurwanya amabi nk'ayo yo kunyuruza no gutoteza abandi.
Intwaro ituma haba ubwicanyi bushingiye ku nyuruzo hakaba n'abandi bakuru bakuru bagize intwaro ku giti cyabo bashobora gutuma abapolisi barongoye iperereza abandi no mu iperereza abe mu gipolisi ari mu gisirikare agenda amufata umuntu kanaka kugira ngo bamukoremo bizinesi bamukoremo amafaranga kenshi biribonekeza ugasanga bamunyuzeho amabiza kugira ngo atange amafaranga abandi nabo bakamunyuza bakamwica ku mvo y'uko bapfa nk'itongo cyangwa amakaratera kanaka bakamwica kugira ngo ibyo bintu asize babyegukire atacyanira atankomanga rero kunyuza mu Burundi bigitera aho n'ibibazo bya politiki abantu aho politiki kenshi bibaze yuko kunyuza bamwanyuza bamwanya nta bantu bari mu kirorero nta iki kandi ntawurira hatagira izazi ntawifungura hatagira izazi rero burya gukunda igihugu cyane kuraba igihugu ni kuvuga yuko bakirara hariya wabona kubwoba nta gukora byiza cyangwa gukora ntabwo ari igihugu kuko byiza hose ibintu byiza birakorwa gusa akaraba nimba ari ibyo twakora umutungo ari ibyo twakora cyangwa agenze umutungano ari ibyo twakora akaba ku gahande kabo abandi bakabahitana nabo kuko buri mwanya wumva ngo bagira ikintu n'igihugu bamwishe bamwishe kerekana yuko tukiri inyuma y'amajyambere tukiri inyuma ya demokarasi kuko nta demokarasi dufite kuko uri kuyitegereza nta gihugu gifite demokarasi kuba kiboneka kunyurizwa nk'uko bwishyurirwa buri munsi umuntu atacyumva umwenegihugu asanzwe se umuntu batari nk'uwo ngo ujye kurwana ngo ujye gufata igiti gufata igiti biragoye ni ibintu biba biri kare biba byarakewe n'abantu atari umuntu cyangwa abantu umuntu cyangwa abantu babiri abantu b'ingenzi.
Duherahereje kuri Hervé ari mu Bubiligi ati se ANDDDD ibyo kunyuruza abantu yabigize intumbero y'intwaro yayo
kugira imanogoze kumbure kubera ari abantu bashoboye kumenyekana kuko tutibaza ko irya leta yo yabigize ihagarika kunyuruza abantu gusa rero abanyuruzwa ntibimenyekane kumbure kubera y'iwabo batinye gutabarizwa mpora nkurikirana ibyo mu kino nawe Patrike rero ntabwo yandika hari igihe avuga yuko umuntu bajya kumutabariza haheze nk'amezi cyanke ugasanga haheze umwanya igihe kinini bataramutabariza babanje gutinya bakomere ngo babivuga ngo iperereza rishari rimwica rero nibaza ko bishobora gushika ko n'ubundi banki yanyuruza gusa ntitubimenye iby'ubu rero njyewe uko ndabibona ubwa mbere ndabibona fatiye kuri intambara iri muri Congo urabona ubundi bwagiye gufasha Congo buzi yuko Ndetuwa badoyi kubitse umwanya mutoya bakabaherezeyo ariko urabona yuko yarakuye muri Noru Kivu irabamanukana hasi ibazana ibukavu n'ibukavu irahabaka ubu muri iyi minsi haguma hari ibihuha by'isakwa rya Kivu iyi si Kivu kandi urabona hegereye Burundi muri icyo gihe rero hegereye Burundi ni ukuvuga Burundi busa n'uburi andanje ko mu Burundi rero buri andanje muri icyo gihe umuntu wese byikeka ushaka kubwiraza yuko akora na inventwa njye rero uko ndabibona hari umuntu aheruka gufatwa yitwa Rabe naho ndamubona ku ma YouTube ibiganiro yatanga wabona yuko umenga ari kontre ubutegetsi buhari twarumvise rero ko iyo muntu yafashwe inyuma y'isakwa ryiwe niho nabonye umurindi munini cyane rwose abantu banyuruzwa mbega bishobora kuba atari ibyo mugaje ari ibyo nibaza ushobora gusanga uwo Rabe nabo bari kumwe kumbure baba barafatiwe na telefone yabo dushaka dufate ko bafatiwe na telefone yabo bahita bari abantu bagiye baraza barakominikana kuko abantu bari mu mahanga baravuga rero bari Burundi ushagusanga kuko biba bishikana makuru duhana hana ukagira ukuntu yateye inkuru rero je nibaza yuko byaba bifatanye n'ibi by'iyo muvukanyira nibyo nibaza si ukuvuga ko ari ukuri ariko kandi murazi ko intwari ya SNDFDD nta na rimwe kugishyika ku butegetsi ikintu kiranga no kunyuruza abantu no kubica
Hervé aravuga nicyo abona cyo kugwa kugira ngo bihagarare
icyo kugwa cyaranze kurengerana n'imenyeshamakuru urabona u Burundi igihe bugeze mu kirateye ubwo nta madorari nta madovize nta mazi nta matara ibyo kubasubiza byose baguma ari ububeshi ngira ni bimwe bo baheruka kushikiriza mvuga yuko ari igisaratoga nta kintu na kimwe kizima ubona kiva kirakogwa mu Burundi atari ukwica no kunyuruza abantu ngenda abona ko bafite ubwoba yuko bashobora kuba batangirijwe n'ibintu yaba muri Congo bagaca biyumvira yuko umuntu wese atacyo kumbura umuntu wese akenera intwaro yabo akenera ibyo bavuga yuko akwiye kunyuruzwa no kwicwa ngani icyokogwa sikindi nuko abantu bose dukwiye guhaguruka abantu biyumvira neza igihugu bahaguruka ijya intwaro ya SNDFDD bayikure ku butegetsi kuko batayikuye ku butegetsi abantu bazoguma biyicwa abantu bazoguma banyuruzwa abantu bazoguma bapfa hanyuma ubundi busigaye mu kangaratete njye cyo nosaba rero ndatahambiye abarundi bari hanze abarundi bari mu Burundi bashyire hamwe barengere ibyo by'amoko barengere iby'intara barengere ibiki bajye hamwe bagire urunani bakure ijya ntwaro yatigiyeho nk'umuvumo kuko murabona ko u Burundi basigaye mu kangaratete murakoze
Cyari kiganiro ndafite ijambo cyashimikiye kunyuruzwa ry'abantu ibandanya gibonekeza mu gihe leta yoyo ibandanya ivuga ko aberekana ko agateka kazina muntu gasinzikazwa ari abakwiza ibinyoma abari muri kiganiro hari abasabye ko ikibaye hoza haraba amatohoza aho kuvuga ko ari abanyuruzwa abandi berekana amakenga bafise kubona aho kugabanuka bitera biza biraduga bagasaba amategeko gukurikizwa n'umuntu wese akubahirizwa mu gateka kiwe ni abibukije ko ababikora bose bitebuke bajyo bihanirwa mwakoze mwese bakungira radio y'inzamba agateka kawe tubifurije kururanirwa naho kurinda isango
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio y'inzamba agateka kawe.